uyu mumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Ibyo ni ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi kuri uyu wa kabiri bahimbaje bwa mbere umunsi wahariwe nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza wagizwe imboneza y'amahoro no gukunda igihugu.
Niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagiye asigiye Abarundi samuragwa akemerwa na bose. Yadusigiye igihugu kigeze heza cyane. Abarundi bamaze gutahura ko Uburundi ari igihugu cy'Abarundi kitagira igihugu cy'Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa.
Perezida Evariste Ndayishimiye wayoboye ibirori byabereye igitega. Bamwe mu Barundi bahungiye mu nkambi ya Lusenda mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Kongo bamaze kugera ku bikorwa by'amajyambere bumva batasiga ngo basubire mu gihugu cyabo.
Ndafite ibikoresho byinshi birimo amafaranga menshi, ndafite umutaye munini. Nifuza ko Leta ya Kongo itwongereza gusa umutekano, umutekano ukaba urinzwe ariko kuva ku muntu yohunguka ibyo byo ntabyo mfise.
Dieu donné ahishakiye umwe mu mpunzi zitifuza gutahuka. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi n'umukanya mu gume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana. Aloyiz, wiriweho?
Wiriwe Veniste. Amakuru yo muri aka kanya ashimikiye kuyavugwa muri Afrika. Abasivile 10 barishwe n'ibitaro biraturirwa mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano yabaye hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'imihari yitwaje ibirwanisho nkuko amashyirahamwe yabagira neza hamwe n'abategetsi baho byabereye babivuze ejo ku munsi wa kabiri. Ishyirahamwe gishinze kugenzura uko umutekano wifashe mu ntara ya Kivu ryavuze ko mu mihana ya Boga ni mu ntara ya Ituri hato ibiziga 10. Iryo shyirahamwe ryavuze ko ibitaro byo muri icyo kibano byaturiwe kandi n'imva yari iri muri katedrale yaho hantu yazuwe. Iryo shyirahamwe ryavuze ko abarwanyi babiri mu bateye bishwe mu mirwano y'abahuje n'abasirikare ba leta ya Kongo bafatanije n'inteko za ONU ziri kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu. Igisirikare cya leta cyavuze ko muhari ADF usanzwe wagirizwa kwica abantu amajana uyu mwaka ariwo wishe abo bantu uranaturira ibyo bitaro usagirijwe n'inteko za leta. Intumwa y'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO yashitse muri Mali ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'umunsi umwe Colonel Asmi Goita yiyemeje kuzosubiza ubutegetsi abasivile inyuma yo gukora coup d'etat ya kabiri mu mezi 9. Wahoze ari perezida wa Nigeria Goodluck Jonathan, intumwa y'ibihugu 15 bihurikiye muri CEDEAO yagiye kubonana na Goita nk'uko amakuru ava mu badiplomate abivuga. Ariko ibiri kuri programa y'ibyo biganiro ntibyatangajwe. Goita niwe yagiye imbere muri coup d'etat akura perezida yatowe Ibrahim Boubacar Keita kandi mu kwezi guheze yarasubiye atembagaza ubutegetsi ubwira kabiri. Ishyirahamwe CEDEAO ryarahagaritse Mali muri uwo muryango inyuma y'iyo coup d'etat ya kabiri ariko ryarabangiriye gufatira ibihano icyo gihugu. Ubufaransa bwo bwahoze bukoroniza Mali mu ndwi iheze nabwo bwarahagaritse gukorana na Mali mu bya gisirikare.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Sudani y'ubumanuko abagabo bataramenyekana bitwaje ibigwanisho barateye umutego mwibarabara bongera bica abakozi babiri bishyirahamwe ry'abagira neza ryitwa Doctors with Africa muri leta ya Lex ku munsi wa mbere. Abandi bakozi babiri b'abagira neza bariko bakora bitanga mu ishyirahamwe ritegamiye leta rizwi nka CUAMM barakomeretse muri komine ya Yiro West nk'uko bivugwa na Matthew Hollingworth akorera ishyirahamwe rya ONU yishinze gutabara muri Sudani y'umanuko. Abo bakozi bariko bagendera mu modokari yariko ibyandiko bigaragaza ko ari yabagira neza igihe bariko batahuka bava gufasha abarwayi mu bitaro nk'uko Hollingworth yabivuze ejo ku munsi wa kabiri. Yavuze kandi ko amakuru y'ibanze yerekanye ko abo babateye baje bava mu ishyamba baca bararasa ubwo rukurikirane rw'imiduga yari mu ibarabara. Yasavye abategetsi ba Sudani y'umanuko hamwe n'abanyagihugu gukingira abagira neza baba bariko baragerageza gutanga ubufasha mu gihugu. Leta ya Zimbabwe iriko iranebagugwa kuba yaranse kwakira impano y'imiliyoni zitatu z'incanco za COVID-19 zakozwe n'ihinguriro ry'imiti Johnson and Johnson. Abategetsi bavuga ko batiteguye guhangana n'ibibazo byo kuzironkera ifirigo zibikwamo ndetse n'ingaruka mbi zotera ku magara y'abantu. Leta ya Zimbabwe yisiguye ivuga ko irikirihweza ku ngaruka urucanco rwa Johnson and Johnson igogira ku banyagihugu bayo. Umushikiranganji w'ikigega ca leta George kuva Matanga yavuze kandi ko igihugu kitagira ububiko bukwije ibisabwa kugira izo ncanco ntizononekare. Ariko umusesenguzi mu vya politike w'iharare Rejoice Ngwenya yavuze ko imigenderanire mibi isanzwe iri hagati ya Zimbabwe n'Ubwongereza ariyo yatumye leta ya Zimbabwe yanka iyo mpano y'izo ncanco zahinguriwe mu Bwongereza. Imigenderanire hagati y'ivyo bihugu yatanguye gutosekara kuva mu 2002 igihe Ubwongereza bwafatira ibihano by'ubutunzi n'ingendo ku bategetsi ba Zimbabwe bagirizwa guhungabanya agateka ka muntu hamwe n'ibindi byaha bifatiye ku matora.
Urakoze abiyizire igirimana mu komeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu wa akadomo com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni wa radio yacu
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ntangiriro z'aya makuru, mu Burundi kuri wa kabiri hahimbajwe bwa mbere umunsi wahariwe nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza wagizwe imboneza y'amahoro no gukunda igihugu hashize umwaka tabarutse. Ibirori byabereye ku murwa mukuru wa politike Gitega, umurage we abarundi bose ntibawuvugaho rumwe. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Abarundi bo mu byicaro byose uhereye kuri Perezida Ndayishimiye abo bahwaho muri leta, abanyepolitike, abamashyirahamwe yigenga, abakuru b'amadini, abanyagihugu basanzwe, kambere n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi bari baroyeyo. Abahawe amajambo bose bashimagije ubutwari bwa Nkurunziza n'ishaka n'ubwira yagira bemeza yuko yunze Abarundi. Sabari Gitega bonyene bamwibukanye umunezero. N'abandi batari bake nka Yolande Nshimirimana w'imyaka irenga 60 abakumbwa mukuru w'intara ya Rumonge mu manuko bushyira uburengero niko kuko.
Ku Barundi bose. Eko yarakitse chamara ari naho yatuvanye naho yadusikanye ruhande rw'abakenyezi aradusabira kuja mu burongozi kuja mu ntwaro ku bantu bato bato nabo nk'abatwebwe yaradufashije kose cyane kuvyara ku buntu ukavyara umwana tugeza ku myaka 5 tukavutsa ku buntu.
Ahubwo kumushimagiza kwa Yolande kugera naho kugaya ku mukenyezi wo mu ikambi ya Nduta muri Tanzania yaganiriye n'ijwi rya Amerika gushika
kayitse munani cyose cy'akatatu buri mwaka nuko dusimbura twese abavyeyi uko ku ntwaro yiwe babuze abacu benshi mu miryango abavukanyi abavyeyi byacu birashwiragira turangazwa gushika bino saha tukiri mu buhungi no kudukora mu nkovu twe iyo tariki tuzoka amategeko twibuka abacu atari uko twibuka wasigara duhekuye ibibondo n'ababyeyi n'abavukayi.
Umukenyezi ahuza na Kaginate Sakian umushakashatsi wo muri DHBL ikorera ku mabi yo mu Burundi.
En matière des droits humains, l'héritage du feu président Nkurunziza c'est un héritage très sombre qui a laissé des milliers de Burundais dans un état de souffrance qui continue encore aujourd'hui.
Mu byerekeye agateka ka zina muntu iragijyanya kwigendera Nkurunziza n'iragi ry'umwijima ryasize Abarundi bihumbi n'ubu bakiri mu babaro. Twibutse kanuni imyaka y'ubutegetsi yiwe ya nyuma itanu na cyane cyane n'injyane zavutse mu kwa kane 2015. Icibukwa kurusha n'abo bantu indiri bishwe baborejwe igufa baburiwe irengero barafungwa tambo hamwe n'imiryango yabo ikibaririra uyu munsi kandi bakaba bari mu butungane. Aha ntituvuze ibindi bihumbi z'Abarundi bahunze, tunibuka societe civile yigenga n'itangazamakuru byasambuwe mu 2015. Aho guhimbaza umunsi wahariwe imboneza yo gukunda igihugu, twari dukwiye kwibuka nyabuna bahuye nayo mabi no gushigikira imiryango y'abahitanywe nako kabi kabishe. Iyi tariki ya munani yari ikwiye kubera leta na Perezida Evariste Ndayishimiye akaryo ko guhangana nako kahise k'ubwicanyi, maze bagatuma ha ubutungane nyabwo bakanakora kugira ngo ayo mabi ntazafa asubiriye kuba.
Et de s'engager une fois pour toutes à livrer une justice réelle et équitable et faire en sorte que ces crimes ne puissent plus jamais se reproduire.
Nikote Saki anavuga umuhinga arahuza n'umunyamategeko Janze Bigirimana.
Twebwe tubona yuko ahubwo aragashinyaguro ntivyumvikane ingene umuntu igihera rongoye igihugu abantu bishwe ubutungane bukazingamikwa abandi bakangazwa adakora maroregwa abarundi batari bake bagatabwa mu nzuzi n'ibindi vyagiye birakogwa vyagahomera bunwa munhuwo yokwitwa yuko ari imbone zidasanzwe ntateka nerimwe akwiye yaba kiriho yokiriwe imanza
mugabo jaha kizimana mukuru wa Falcon F asanga bahuguza
yari umuntu akeneye ko igihugu cubakwa imitima y'abantu isanugwa bakabana mu mahoro byukuri yari umuntu akeneye ko umwubutsimbatazwa kandi ko igihugu atantambara yosubira kubamwe yari umuntu rero akunda amahoro kandi akunda n'abantu hamigira kabiri yari umuntu akunda gusenga yakicisha bugufi agatambira imana kandi atari kwiyorobeka
na Denise Bucumi Nkurunziza umufasoni wiwe babanye imyaka 2026 kuya mu 6 yamaze mu kiroberi mu ishamba nubwo banyuzamwe bagahura yamushingira intahe
yambereye umugabo mwizi yo myaka twamaranye ntiyigeze ankubita kandi no mukunde shari yarabinsezeraniye nari mfise ibiro bikeya cyane cyo gihe akavuga ngo no kubita no havanca ndaguheza kw'abanyamahoro jewe rero uretse ko yari uwo twubakanye n'ukumpanura yarampanura mu bisanzwe natakaje umuhanuzi wa mbere nari mfise.
Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yagarutse kuri bimwe byatumye wasize amudabitse yahabwa rino teka.
Imboneza nyine cyubahiro Petero Nkurunziza tumwita kandi sogokuru wacu kuko niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagiye asigiye Abarundi samuragwa akemerwa na bose. Yadusigiye igihugu kigeze heza cyane amahoro n'umutekano bitsimbataye. Abarundi bamaze gutahura ko Uburundi ari igihugu cy'Abarundi kitagira igihugu cy'Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa. Yadusigiye ibwirizwa shingiro rishingiye ku mico n'imigenzo y'Abarundi mu bijyanye no gutunganya intwaro y'igihugu. Yewe Hasamuragwa subiye kwemerera Abarundi ko nzogendera ku makanda y'imboneza Petero Nkurunziza.
Tanzania umukunzi w'ibihe byose wa Nkurunziza na Sende David Deni cyo gihugu cyarungitse intumwa akaba ari cyegera cya Perezida Suluhu Hassan. Mu mateka y'u Burundi kiretse ku ntwaro za cami Nkurunziza niwe mukuru w'igihugu wa mbere yatwaye imyaka myinshi akaba n'umuhutu umwe wenyine rudende yasinze irikwa ry'ubutegetsi. Eroje Urikana Neza, Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi kandi abepiskopi gaturika baravuga ko bahangayikishijwe n'ubwicanyi bumaze iminsi bwibasira ahantu hateranira abantu benshi. Abarenga 50 babwiye mu bitero byakozwe muri aya mezi abiri ashize. Baravuga kandi ko batewe impungenge n'ubukene bwugarije abanyagihugu. Pierre Claver niyo nkuru.
Inama nkuru y'abepiskopi gaturika mu Burundi ibona ko mu gihugu hasubiye kwibonekeza ububisha buhitana ubuzima bw'abantu ataco bazira. Abo bihebeye Imana batanga akarorero kubitero vyabaye mu bice bitandukanye vy'igihugu bigahitana ubuzima bw'abantu barenga 50 mu kiringo kitarenze amezi abiri aheze. Bavuga ko leta ikwiye kurikanura mu gukingira abanyagihugu. Barafise impungenge kandi kubijanye no kwakira neza impunzi zitahuka zivuye hanze y'igihugu. Musenyeri Bonaventure Nahimana ni cegera c'umukuru w'inama nkuru y'abepiskopi katolika niwe yasomye itangazo risozera ibikorwa vy'inama rukoko majyabo yabaye mu miherero mu kiringo c'iminsi ine.
Abepiskopi barashikirije ko bahagaritswe umutima n'ubwicanyi bwagiye buraba muri iyi minsi heze mu gisagara ca Bujumbura, muri Muramvya, muri komine Rusaka n'ahandi.
Abepiskopi barashikirije kandi amakenga bafise ajanye n'ingene hamwe hamwe abahungutse batakigwa neza bamwe bamwe bagaturubikwa nabo bakiriye mu kibano
barateya kamo abarongo y'intwaro ngo babandanye kubungabunga umutekano no gukomeza amahoro mu gihugu.
Aha leta ibicishije ku muvugizi wayo Prosper Ntagwamiye yemeje ko ubwo bwizi bwa nabi bugiye kugwanywa nk'abakoretera bwo bakwisi.
Leta y'u Burundi irateye ivyatsi ivyo bikogwa bigayitse by'iterabwoba kandi yiyemeje kubigwanya yivuye inyuma. Two kwibutsa ko ivyo bisasu ntezwa ntoke vyaterewe icyarimwe mu bibanza bine bitandukanye byo mu gisagara cha Bujumbura, ahantu hakunda kuba hari abantu benshi batekanye bariko bakora ibikogwa vyabo vya misi yose. Ivyo bikaba bigaragaza ko ivyo ari bikogwa by'iterabwoba. Nta gukekeranya ko ivyo bitero byabaye mu ntumbero yo gucafuza ishusho nziza Uburundi bugeze ko mu bijyanye n'amahoro n'umutekano. Amatohoza ariko arakogwa arashobora kuzokwerekana isano riri hagati y'ibitero biherutse kuba mu minsi heze mu ntara ya Mwaro na Muramvya. Ababitegura, ababikora n'ababashigikiye bazogwanywa bimwe bikomeye. Leta y'u Burundi isabye abenegihugu kubandanya bafatanye mu nda.
Musenyeri Nahimana, umwepiskopi mukuru wa diyosezi ya Rutana, avuga kandi ko abo bihebeye Imana bateye umutima gaze n'ubukene bw'ibiribwa vya nkenegwa nk'isukari.
Abepiskopi atewe amakenga n'ubukene bw'isukari n'isima hamwe hamwe mu gihugu. Abepiskopi barababajwe cyane n'imyuzurira y'amazi yateye hatari hake mu gihugu. Abantu benshi bagatiza abo cyane cyane mu kiyaya Cimbo, ahandi naho amabarabara n'ibiraro bigatwagwa bikabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu. Abungeye b'Ekleziya Katolika bararajwe ishinga kandi n'ikiza c'indwara ya coronavirus gisa nk'icakwiye mu gihugu cyose.
Ku isukari n'isima, leta niyo igena igiciro ntarengwa hamwe n'abadandaza babikwiragiza mu gihugu. Kugira ngo ibyo bidandazwa biboneke ku bwinshi, umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana atwarisha ame parcel arafise icyo ahanura leta.
So sumitabishobere kabandi bayinjize cyo dufite ne ya monopole ni iki hava bashobere kabana nabo bandi bashobora binyuma bashobere kabakayi takayinjiriza mbwa mu gihe wagize monopole kuri uwo muntu nabishobore rero abikore atabikoze ugurura inzira abantu isukari bayidukura muri Morris bayidukurira he hari batwiye umuntu yigire ku butike aronge isukari ni uburenganzira bw'umunyagihugu ari wese kuri icyo kidandazwa isima kubera bazikenewe. Uragenda kwa irunda rimwe mukasanga barayibuze ibindi zisima rero nta kundi wewe leta normal iba arbitre abantu bagahayanwa.
Inama nkuru y'abepiskopi katolika ifatwa mu gihugu nk'ugwego mpanuzwa jambo rukomeye muri politike no mu buzima busanzwe bwereke neza y'abanyagihugu kanatsinda nk'uko bavyemeza basarukira ibice birenga 90% by'abarundi. Pierre Clavin nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika. Mukomeje kumva nabyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Umutwe urwanya leta y'u Rwanda ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokrasi ya Congo FDLR uravuga ko umwe mu basirikare bakuru bawo Colonel Augustin Nshimiyimana yafashwe n'abantu bitwaje intwaro mu cyumweru gishize muri territoire ya Masisi. Umuvugizi w'umutwe Kwirongoma avuga ko yafashwe n'abantu bamusanze mu kiliziya abatirisha umwana. Mu Rwanda, urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa ruranyimoza makuru yatanzwe n'umuryango wa Paul Rusesabagina avuga ko adahabwa ibyo akeneye. Rusesabagina ugiye kuzuza amezi 10 afungiye mu Rwanda aherutse gushyirwa muri gereza rusange. Inkuru irambuye Asumta Kaboyi.
Mu minsi ishize abakobwa ba Rusesabagina Paul ufungiye mu Rwanda bumvikanye ku mbuga nkoranyambaga kaga batabariza se basobanura ku itariki ya kane z'uku kwezi mubyeyi wabo yabahamagaye abasaba kumutabariza kubera ko agiye kwimwa ibiribwa amazi ndetse n'imiti mubyo abo bakobwa basobanuye bavuga ko umubyeyi wabo yababwiye ko yabwiwe n'ubuyobozi bwa gereza ko butazongera kumuha ibyo kurya ndetse ko n'amazi bajyaga bamuha atazongera kuyabona n'imiti ndetse no kuba yahamagara bitazongera ijwi rya Amerika ryavuganye n'umuvugizi w'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda Madame Uwera Peri Gakwaya asobanura ko Rusesa bagina ari umufungwa nk'abandi afatwa nk'abagenzi be
fungwa nk'abandi ari kumwe n'abandi asangira n'abandi
ntabwo akigemurirwa bya biryo bye bya wenyine ntabwo arasangira n'abandi afatanije n'abandi byose
ako ntabwo yigeze agemurirwa yagemurirwaga nande
kubera ko bavuga ngo ararwaye afite regime nari nzi ko yarafite ukuntu agomba kubaho wenyine nyine bisa bidasanzwe
byaraga nibyo bavuga ariko kuri siko kumeze Rusesa bagina arwaye kimwe n'abandi bantu dufite barwaye indwara zidakira so Rusesa bagina kimwe n'izindi mfungwa tumufata kimwe n'izindi mfungwa yakeneye kuvuzwa arwaye nkuko n'abandi bose uretse ko atajyana arwaye ariko bibaye ngombwa ashaka medical check-up tumuhuza n'umuganga akabakorerwa medical check-up
nta mwihariko afite mu byarya ni ukuvuga ngo arya ibyo mugenera abandi bafungwa
afite uburenganzira kuko ni ibiryo bigenewe abandi bafungwa bose nta kintu kidasanzwe agomba kurya nk'abandi kandi akabaho nk'abandi ibigenerwa umufungwa wese w'u Rwanda na Rusesa bagena arabigenerwa byose uko ubizi
Kosite abwira umuryango we ngo ni ubwa mbere ni ubwa nyuma bavuganye ntabwo akemerewe kubahamagara
imfungwa zose ziremerewe guhamagara Rusesa bagena ni umufungwa nk'abandi kandi ibyo abafungwa bose bagenerwa ntawe tubwira ngo telefone ubu cyangwa ntutelefone ni buri wese uko abishaka nawe ari muri abo rero
ubutumwa banditse bakoresheje imbuga nkoranyambaga abakobwa ba Rusesa bagina kandi bagaragaje ko umubyeyi wabo abana n'abandi bagororwa atazi nabyo bibahangayikishije ariko umuvugizi w'uru rwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda we kwemeza ko gufungirwa hamwe n'abandi nta gitangaza kirimo kuko nta byumba byihariye bigenewe abagororwa bamwe
barabibonye ko yanditse avuga ko twamufungwa ari wenyine ngo mukaba iyo rero mu gihe umuntu twamuhaye rumu ye hari n'abandi baba mu rumu zisaba akavuga ngo twamushyize mu kato yagombaga kujya mu bandi rero Rusesa bagira nta kibazo afite kuba ari kumwe n'abandi agomba kubana n'abandi
aravuga ngo ibyo bamukoreye byose ni uko ngo yanze ngo yikuye mu rubanza ese
mbabarire sindi bugira icyo mvuga ku byo bavuga kuko bavuga byinshi niba umukobwa wavuga ati yavuze ngo dusakuze bagasakuza koko ntibasakuze rero ndetse uragira ngo mbyogere bike
kuba mu bandi ni uko ari wenda bafite icyumba kiri asangiye n'abandi bantu wenda sari bimeze gute
gereza ni gereza ifungiwemo imfungwa n'abagororwa nta gice spesiyali birashoboka ko twavuga ngo tumuhaye icyumba cye nk'uko mbere cyagera byakozwe ariko byari no kugira ngo avuye hanze mu kashuko hanze tunarebe ashaka kuza ntawamenya covid ni ikintu kigenda ahantu hose kuba yarabaye wenyine icyo gihe kikarangira akaba ari kumwe n'abandi icyo si gikwiye kuba ishuko n'abandi bagororwa bose barabana imfungwa n'abagororwa baba hamwe nta gipande twubatse ngo iki n'iki imfungwa runaka cyangwa abagororwa runaka
Rusesa bagina Paul amaze amezi asaga icumi mu Rwanda akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ibitero byagabwe n'abarwanyi b'umutwe wa FLN inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda byaguyemo abanyarwanda mu bihe bitandukanye kugeza uwo muryango we ndetse n'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu ntiyahwemye kugaragaza ko Rusesa bagina yarenganijwe agashimutwa ndetse bagasaba ko yarekurwa Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
abatuye umuji wa Goma mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bari baravuye mu byabo kubera iruka ry'ikirunganyira Gongo batangiye gusubira mu ngo zabo. Abategetsi barabashishikariza gutaha kubera ko ikirunga nta mpungenge kigiteye zo kongera kuruka kandi imitengito yarahagaze. Mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari abandi baturage badashaka gusubira mu ngo zabo. Abo ni Abarundi bahungiye mu nkambi ya Lusenda bahamaze imyaka igera kuri itanu kandi bamaze kugera ku bikorwa by'iterambere ku buryo batifuza gusubira mu Burundi. Vedaste Ngabo yarabasuye.
Dije Dunayishakiye n'umwe muri izi mpunzi zo mu nkambi ya Lusenda zidakozwa guhunguka aba mu mudugudu wa mbere. Kuva yagera muri inkambi mu mwaka w'2015 avuga yuko ibikorwa yagezeho birimo inzu y'ubucuruzi ya etaje yubatse muri iyi myaka itanu bitatuma ahunguka mu Burundi muri iyi minsi.
Cyafite imirimo myinshi ko turakorera ngaha, turacyahatinze kabisa. Imana iba yikidutije amagara ndetse n'umutekano. Turacyafite ibikorwa byinshi twifuza gukora muri kano karere turimo. Ya mu nkambi ifise business y'ubucuruzi, nafite akabare, abana ndandariza inzoga, mfite imirima ndi kurima hano. Ise n'ubworozi ibyo noroye nga.
Iyi nzu yawe wayubakije kurangahe?
Iyi nzu ni inzu itarambara n'igihe kirekire, maze nk'amezi nk'atanu cyangwa atandatu iri kurakora. Yantwaye amafaranga ashika hafi $900,000. Urumva ko nta mugambi ufite wo ngo mpunguke, nta nagaruza amafaranga ngo natanze kuri iyi nzu. Ndafite ibikoresho byinshi birimo amafaranga menshi, ndafite umutayi munini. Nifuza ko Leta ya Kongo yotwongereza gusa umutekano, umutekano ukaburinzwe, ariko uva ku muntu yohunguka.
Muri inkambi ya Rusenda kandi hari zimwe mu mpunzi z'Abarundi zikora imirimo y'ubuhinzi, uburobyi, ubworozi, ubucuruzi. Zishimangira yuko igihe cyo guhunguka kuri zo kitaragera. Barakamfitiye Onesfor n'umworozi ukora umurimo w'uburobyi muri inkambi.
Impamvu jewe ntifuza gutahuka ni uko jewe ahankubu ndoroye, ndoroye inka, ndoroye impene, mbo hanyuma kandi ndarima. Bo ikiyaga nacyo kiri hafi, agasamagi ndakajya, nkaba mfise n'ibintu bikorerwa mu mazi. Ibyo rero mbo nk'ibintu nyene by'ivyombo nyene byo mu mazi.
Iki
mbo amakira ndafise n'agatimbo kiwanje kanzanira agafi. Urumva ibyo byose no kurima, urumva hose nguma ndoro nturaho ubuzima buto buto bumfasha. Kubw'izo mpamvu mbona yuko ntotawuka kubera umugore yararimye nanje nkarima muri iyo mirima yanje, nkaba ndarakuyemo agaka karunguka kageze ku duka tune. Aho rero jewe ntiwambwira ati nguno mwanya ngo ngende, kandi mbona yuko ubuzima bw'iwanje bugomba kubandanya imbere.
Cyakoze nubwo ari impunzi zitifuza gutahuka, hari izindi nazo zikomeje guhunga inkambi ya Rusenda zivuga yuko zihangayikishijwe n'inzara ziterwa n'uko ishyirahamwe rya PAMU rijya ritinda kuziheza ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibiribwa. Rebeka Nsengiyumva na Cyiza Emmanuel bamaze iminsi irenga itanu bahunze inkambi ya Rusenda, bari hanze y'inkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri muri Uvira, aho barindiriye gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi.
Ni ukuri twebwe dushaka gutaha. Hariya mu nkambi twariyandikishije baranka kuduhungura, bico twifuza dushaka gutaha. Badutani wacu mu Burundi turafise iyo twaje tuva. Igitumye tuva hariya ntibadupokeza ku gihe amadeni, abana bahatwa kudupfira ko n'inzara. Ni ukuri badutane dutahe iwacu mu Burundi turahafise.
Ariko hariho ikiyandikisha ubwa mubushaka gutaha bivanye n'uko twafashwe nabi, twicwa n'inzara, ntidupokezwe, abakadufatana umuntu agapfungirwa ubusa, ugasanga mbere keshi na keshi nturi nk'abantu. Hanyuma rero duhita mukuba ati uri wacu amahoro, dukwiye kwitahira.
Ubuyobozi bushinzwe impunzi muri iyi nkambi ya Rusenda irimo impunzi z'Abarundi zirenga 30,000 buvuga yuko bigoye kumenya impunzi ziri kwihungura, kuko buri munsi hari zifata amato zikerekeza mu mujyi wa Uvira. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika mu Rusenda w'umutara kivuye.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubele ya Baro wamfashije kubagezaho. Mbifurije gukomeza kugira umunsi mwiza, cyane cyane abakristu bahimbaza abatagatifu bahuje izina, abitwa ba Diane. Mwese muri benshi musangira ibyishimo n'inshuti zanyu. Mwari kumwe na Veniste Nshimimana.
Vad
zaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose kwisi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba Shirangabo kamazimaka no